Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'anshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa Mungu itariki 24 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Mundu iheze urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika rwarahuriye ibujumbura mu Burundi mu Rwanda rwari rufise umugambi wo kwigira hamwe uburyo bwo gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe no gutorera inyishu ibibazo bihanze urwaruka. Urwo Rwanda rwatunganijwe mu gihe hatangazwa amakuru avuga ko mu bihugu biri mu ntambara no mu ntureka ya politiki urwaruka ari rwo ruhabonera amabi kurusha abandi banyagihugu. Ivyo ngo biva hanini kukuntu urwaruka ruva mu bihugu bikenye kandi biri mu ngwano usanga rushobora gukoreshwa n'abanyapolitike ku mvu za politike. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga duhiriwe duhishije kuko turi kumwe na bamwe mu rwaruka rwagize uruhara muri iyo nama kugira ngo baducire ku mayange ingingo zapfunditswe bongere bayagire kandi urundi rwaruka rw'u Burundi rutashoboye kuja muri iyo nama. Turi kumwe na Capitoline Niyonkuru. Mwiriwe neza Capitoline Niyonkuru.
Mwiriwe cyane.
Murakomeye?
Yego n'amahoro.
Yego me. Turi kumwe kandi na Revi Ntamakiriro. Mwiriwe neza Revi Ntamakiriro. Duzi ijwi cyane twumve. Murakomeye?
Yego ndakomeye.
Yego mwegere telefone. Turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze. Mwiriwe neza Arnaud.
Mwiriwe neza ndabaramukije mwese ndaramukije abariko baratwumviriza nangwa mumenyesha makuru n'abatumire bose ndabaramukije.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Reka rero dutangure kuri wewe Capitoline Niyonkuru, ikintu nyamukuru mwatahukanye mukuye muri iyo nama ni kihe? Wobwira iki cyane cyane abatagiye muri iyo nama?
Yego makoze. Ubwa mbere hehe iyi nama yari yatunganije na hotaratse Bujumbura Tanganyika ifatanije n'ikigo gifasha ihangiro ry'iterambere rirama muri Afurika. Intumbero yayo kwari kugira ngo turabe intambamyi urwaruka rufite gituma rutagira icyo ruterereye mu mugambi wo kujyana amahoro wo kugarukana amahoro n'ingingo zishobora gufatwa kuri iyo ngorane. Ahanini twasanze urwaruka intambamyi nyamukuru ituma rutagira icyo ruterereye ni kubera yuko ingene ubutegetsi bwo muri Afurika busanzwe bwubatse ni uko usanga urwaruka naho ruserukirwa atari ku rwego rushimishije. Ikindi nacyo ni uko twasanze iyo bariko barashikiriza abantu mu bibanza bitandukanye bariko baragena abantu mu bibanza bitandukanye muri izi nzego zo kugarukana amahoro n'umutekano usanga baraba itwari y'umuntu bakaraba icyo yamaze bakisanga twebwe urwaruka iyo bariko bararaba ubwo burambe ntiturimo. Icyo twakuyemo rero ni uko twasanze ubwa mbere nko twebwe urwaruka mu ruhara rw'iwacu tugafata ingingo yo kugira ngo dufate iya mbere mu guharanira uburenganzira bwacu. Nta matima agiye guharanira uburenganzira bwacu izo dufasha kugira ngo tumenye iyo turiko turava n'iyo turiko turaza hanyuma tumaze kumenya neza icyo twebwe turondera ni ukuvuga yuko tuzoca turonka inguvu zishobora kudutuma no mu ivyo bibanza dushobora guserukiza canke twebwe nyene kubera yuko twahagurutse tukabona yuko amahoro ari ay'iwacu n'umutekano dutegereza kubihagararira tugaca duhaguruka tukavuga tuti ntidushobora kwemera yuko uyu canke uriya aza dukoresha mu bintu bitari byo ahubwo ubu unye turatwivumbere dushaka gushika
uruhara ukuntu ingingo mushaka kwa mwarafashe kugira ngo mushire imbere uruhara rw'urwaruka turazigaruka ko ariko nashaka na Revi Ntamakiriro nawe nyine atubwira ikintu nyamukuru yakuye muri iyo nama.
Murakoze ku miryango ndi mu bitabye iryo huriro mpuzamakungu n'amahoro ryatunganijwe na Leparate Bujumbura Tanganyika bikaba ryari rihagarikiwe n'ikigo biraba iby'iterambere rusange muri Afurika bita ODD, amagambo y'Igifaransa ni Objectif de Développement Durable, ikaba ryari ryitabwe n'urwaruka rungana n'amajana ane, ikaba twari twavuye mu bihugu birenga 15 byo muri Afurika. Ego twahuriye ngaho i Bujumbura mu Burundi, kandi habaye akajya keza ku gisuzo urwaruka, ko twahigiye ibintu byinshi. Ego iyo huriro ry'urwaruka ryari rifite icyivugo kivuga ngo umunyarwaruka, amahoro n'iterambere muri Afurika. Tukaba twasanze yuko umunyarwaruka igihe muri Afurika cyane mu bihugu bigize bya Afurika amahoro atariho, iterambere ntirishobora kubaho. Warabonye yuko kandi urwaruka nibyo bitegerezwa, bategerezwa kuba mu nzego zifata imiringo, ariko dusha twasanze kuko twabirabira hirya no hino twasanze ariko na kenshi bidakunda kujya muri izo nzego zifata imiringo. Bigaca bituma rero igihe abariko barigira imiringo badashobora kwiga neza imiringo ijyanye n'iby'urwaruka bishikeneye.
Ego me mushya nane namwe Arnaud irakoze ikintu mwatahukanye mwibaza ko mutari musanganywe imbere y'iyo nama, imbere yuko mugira uruhara muri iyo nama, nikihe ikintu gihambaye mwahakuye nike?
Ego nkuko mubizi cyane cyane urwaruka rufite uruhara mu iterambere ry'igihugu mu gutsimbataza umutekano. Rero iyo nama yari yatumiye ko na Rotaract hari haje n'abandi baserukira ubundi baraserukira ibindi bihugu, twarashobora kurangira hamwe intambamyi bituma rwaruka ruja mu bintu bituma igihugu kidatera imbere cyangwa amahero atosekara. Hama icyo twashoboye gukuramo ni uko twebwe twabonye yuko urwaruka naho tutaserukiwe mu yindi migambi y'iterambere, natwe ko urwaruka turafite icyo twoterera, na cyane cyane mu kubumbatira amahoro, mu kuja hamwe mukagira amashyirahamwe ko dushobora kwiteza imbere, kuko urazi intambara ziri ngaho muri Afurika biba cyane cyane ku kuntu cyo nafite mu Faransa byinagirite ekonomiki y'abajene, ni ukuvuga ubantu usanga atanu manyifatiro byerekeye ubushobozi bw'amafaranga bifite, usanga abantu bose baranze barushaka. Twarabonye kandi yuko igituma intambara ziba ngaha muri Afurika ari byerekeye gutuma ndasaba ko n'amakuru hari ibyo twarije byerekeye komunikasiyo, ugasanga rwaruka aho twafashe tubyingurukana bumenyi bwa komunikasiyo twakoresheje mugira umutekano n'amahoro bitsimbatare, twasanga byo tuba turakoresha mu gusambura no mu kodona. Ikindi nacyo twashoboye gukuramo ni uko hari abo basuye kuduha kudusangiza inyigisho n'ama experience, kuko hari abantu bari bavuye hanze baza kuduha inyigisho, bashoboye kuko twagaruka turakunda kuvuga tuti duterekewe cyane mu nzego kandi n'ibyo, ariko kubyo duterekewe ni uko tuba twerekana natwe ko dushoboye icyo kibanza baduhaye tugishoboye. Barashoboye kutwereka nk'uburorero yuko akaba nk'ubitwa Giyomusoro yavuye mu hari urwaruka mbw'abashitse atashoboye gusura guhahira nibyo urwaruka yaciye arinda arondera yongeye arondera ikibanza gusa. Icyo rero kiga twakuyemo ni uko urwaruka twebwe naho twama tuvuga tuti turafite ibibazo, tugerageza guhindura ingendo tugafata tukiri ya mbere mu gutanga akarero keza, kuko kandi tukavuga tuti naho twoshika muri icyo kibanza tugana dutupa duterera ikinini, kuko tugenda dushika duterera tugenda kuba dufite ibigambi wasegiye kera kandi wagihanwe n'abantu
bashobora gushikira mu mafoto. Capitalina niyo nkuru mwavuze ko muri iyo nama mwahigiye ubuhinga butari buke, mwahigiye n'ukuntu muraba ukuntu mwoza muraharanira uruhara rwanyu, eka mukagira n'uburenganzira bwanyu bwose mukabashobora kuharanira. Murashaka kutubwira amajambo atomoye ikintu mwapfunditse kuri icyo kibazo?
Eko cyane murakoze. Ikintu twafundise ni uko umuntu wese w'urwaruka ahari muri Afurika akwiye kwiyumvira ati ngiki madiki shoboye guterera iki mu kibano. Umuntu akiha objectife akihiga imbere y'ibyo arimo, bitabaye uko usanga turi ko turajana nyabahuru umuntu wese akagenda mu byo ashaka kujyamo atari ibyo. Bisaba rero yuko twarabonye yuko umuntu wese abwirizwa kwiyumvira akavuga ati ubu unyeshyitse intumbero ibi ushaka gushyika kuri iyi. Kuko umuntu afite intumbero ni gake uwundi muntu ashobora kuza akamukura ku ntumbero yiwe. Umuntu wese yiha intumbero avuga ati ubu ngomba gushika kuri iyi kuko wumva dufite uruhara ntangere mu bijyanye n'ugutsindataza amahoro n'umutekano no kugaruka no kugira iterambere rirama muri Afurika. Rero igihe urwaruka kuko ni twebwe Afurika y'uno munsi ntiyebye, mu gihe twebwe urwaruka tutihaye intumbero biragoye cyane kugira ngo Afurika igire icishiseko kuko ni twebwe nyene biraba. Nicyo gituma twarabonye yuko dukwiye kumenya uruhara rwacu. Icyo ni kugira kabiri, umuntu amaze kwiha intumbero ace yiha uruhara rwiwe. Mfise uruhara uruhe kugira ngo rushitse ishire mu ngiro ibindiko binateguye. Ikibano mfise uruhe ruhara kugira ngo ibindiko ndategura bikunde, kugira ngo uyu mugambi w'igihugu ushoboke ndabifitemo uruhara uruhe. Umuntu amaze kugira imigambi itonze neza akamara no kumenya uruhara afite muri uyu mugambi, biramworohera cyane ingene ashobora kubishyira mu ngiro. Rero nk'urwaruka rwari muri iryo koraniro warashoboye kumenya yuko umuntu wese akwiye kumenya uruhara rwiwe n'icyo ashaka gushikako, hanyuma igaca bidufasha kugira ngo turonke ingene dushobora kugira icyo duterereye mu mugambi w'amahoro.
Icyo kintu gihambaye cyane rwose. Nawe mushya ntahe Revi nta makiriro mwa muri iyo nama mwarahakuye eka ubumenyi butari buke no kumva cyane cyane ko atamahoro ahari ataterambere rihari, kugira ngo urwaruka rwose dufate nk'umurundi ruronke ubwo bumenyi mwaronse. Ikintu mwebwe ku ruhara rw'abagiye muri iyo nama mwogira n'uruhe kugira ngo ubwo bumenyi n'ubwo butumwa bukwiragire mu ba cyane cyane mu rwaruka mu Burundi.
Ego murakoze ku mijambo. Ubwa mbere dukwiye kumenya yuko ufise intumbero ntazimira mu nzira. Rero icya mbere na mbere ni uko umunyagwaruka wese ahari akwiye kwiha intumbero, kuko nimba jewe cyangwa uwundi cyangwa umunyagwaruka wo muri Afurika atokwiha intumbero ibyo kwama turiko turagimira. Rero kuri icyo kintu ibyo twakuye twasanze cyane na cyane cyane mu byiza twagiye turabonera ko ku cyigwa cya mbere cyagiye kiratangwa cyavuga tuti umunyagwaruka umucukuzi w'amahoro muri Afurika. Twasanze yuko umunyagwaruka ategerezwa kurondera amahoro kugira ngo ryaterambere rishobore kuboneka. Aya ma asosiasiyo, aya mashyirahamwe ntashobora kubaho atamahoro. Ni ukuvuga aba bantu abagira neza baza gufasha muri Afurika ntibashobora kuza gufasha atamahoro ahari. Rero umunyagwaruka ategerezwa kugira intumbero kugira ngo noneho nidushobore kugira iyo turiko turajya. Iyo turiko turajya naho ni kwa kurondera iterambere nk'uko nigisho byari biri byari byoroganije muri konferansi. Kwari ukumenya yuko twebwe urwaruka dutegerezwa kurondera amahoro kugira ngo iterambere ridushwaremo. Rero novuga ni mu majambo make nk'uko umufasoni Kapitoli ariko arabivuga, wo kwiha intumbero bwa mbere kuko umuntu afite intumbero ashobora kuzimira mu nzira. Rero nko mu Burundi dutegerezwa kujya mu mashyirahamwe, tumaze kujya mu mashyirahamwe tukumva imigambi, iyo migambi ikazotuma dushika ku iterambere rirama. Kuko ubundi tutari mu mashyirahamwe umuntu wese akigirira ibyo ashatse ntibishobora gukunda. Musanzwe mujyi yuko umutwe w'umwe ukigira inama wifasha gusara, kandi hari umugani wo mu Kirundi bavuga ngo ururo rumwe rugira ntirushigisha umusururu. Uvuga rero dufatane mu nda twongere tujye hamwe kugira ngo dushobore kwishika ku iterambere.
Arno irakoze. Ikibazo cy'ubushomeri kiri mu bibazo bihanze urwaruka mwakivuze ku iki, inyishu z'icyo kibazo zotorwa gute kugira ngo ubukene bugabanuke mu rwaruka?
Nk'uko mwari mubivuze rwaruka ubu mbese rwo mu Burundi no rw'ahandi hose rurazishingwa n'ikibazo cy'ubushomeri. Ubushomeri rero buva ahanini kubera leta itashoboye gutanga akazi kuri bose. Mu nyigisho rero twashije kuronka muri iryo koraniro mpuzamakungu baratuye yuko natwe rwaruka tutokwama duteze amaboko leta, yuko twokwama tuyumvira natwe imigambi yoza iduteza imbere igashobora guteza imbere n'abandi. Nicyo kitwa batwize ko twokwama tuyumvira icyo cyose twatuma dushobora gukurondera akazi mu kigo tukirondera tugene nicyo bita kijya cya antreprenariat tukaja hamwe tugira amashuri hamwe kuko n'ubu n'uwo dafasha ntashobora gufasha umuntu umwe agasugwaruka rico riri mu mugwi rwaruka ruri mu ishuri hamwe kandi baratubariye ati tuzoba icyo dushaka kuba ubuundi namba tubabwira tuvuga ati tuje hamwe kugira twiteze imbere tubabishoboye baravuga hariyo n'abantu bari bahari bavuga ati kugira dushyigikire urwaruka ni uko rwa dufite imigambi hama imigambi ishobora kubateza imbere batarenze kurondera kwaba bateze amaboko rero rero nacyo gituma batubariye ko twogerageza urwaruka tukaza twizigira kujya kubaza mu mashyirahamwe tukaza twumva icyo cya antreprenariat kugira dushobore gutanga akazi natwe nyine turinze kugira icyo duha leta kandi twarashoboye kubona yuko ganiro bavuga ati iyo icyo gukora ikintu nabo mutari kumwe ntabwo ari kuragikorera leta ikaza gushyigikira kandi imigambi y'urwo rwaruka imigambi y'amashyirahamwe y'urwaruka yo kwiteza imbere hariyo banki bezoni ica iza ngaha mu rundi umva nk'imiti yaza gufasha biza gufasha abagwaruka bitegeza uri hamwe bitegeza kuba rubona yuko bitegeza kujya hamwe kugira ngo biteze imbere biteze imbere n'abandi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwandanye kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Moses muri Beneza.
Mwerewe
muraho murakomeye
mahoro neza. Turashimira Imana.
Muri hega Moses
turabumva turabumva. Esa
muri hehe?
Turi hano mu gihugu cya Afurika y'Epfo niho turi ko turakomunikanira.
Yego, izina ry'ikirundi ninde?
Sabwe?
Izina ryawe rindi ninde?
Ni Moses mukuru, ni Ernest.
Okay. Yego, tugakwijambo ikibazo cy'umviro.
Nakurikiranye ibiganiro mu byerekeye by'urwaruka cyane cyane mu gihugu cy'Uburundi, numva hariho ibyiyumviro byinshi mwahurijeho cyane amasuggestion menshi kwabe nko gutanga, ariko cyane cyane nabonye umengo by'ukuri nk'uko mwagumye muvuga mu bintu byinshi byari bishimikiye cyane cyane ku mutekano w'igihugu, koko iyo mu gihugu tudafumbatiye mu mutekano nta terambere rigo kwigara riha bakana nta gwaruka rigo kwigara rubwira ico rushitse rushikanye ko kina zakungira ku byo numvise ariko muragerageza gutanga nk'ibyumviro nuko kugira ngo gwaruka rutere imbere by'ukuri nka cyane mu gutsi wacu nuko leta uko yamaye abikoze yoguma n'ubundi ishira imbere urwaruka ko rwaruka n'uburundi bw'ejo. Nibaza ko hamwe umutekano tuwufumbatiye n'amaboko abiri tugashigikira n'intwaro, nibaza ko leta nayo izogira uruhare runini cyane ugushikana aho rwaruka ruteza gushika. Rero nkaba navuga nti nk'uko mbona no mu bindi bihugu biteye imbere baravuga bati kugwaruka reka turushire imbere n'uno mwaka bati reka turabe mu byo kugwaruka wize ubumenyi bwabo tufate turusantaje zinaka tubashire mu bikorwa bihari hakaba nk'amaporutinite nk'imiryango yugurutse y'akazi bakavuga bati reka kugwaruka nabwo turushire ngaha. Biragoye mu bihugu byacu bya Afurika kenshi usanga umuntu yamaze kubarosa akazi ntashaka kusangira n'ubundi mbibaza ko twaba ba modere hakageraho tuvuga ruti urundi n'ubwa twese urwaruka nago ufite ibyumviro bishasha kumbure guterera mu iterambere hamwe baronse umwanya w'ingene bashobora nabo kugira icyo bakoze mu iterambere ry'igihugu. Ikindi cya kabiri kinashaka kunganira mu byereke urwaruka nuko leta n'ubundi iguma ibikora yo gwiza cyane cyane amashuri y'imyuga, kuko novuga ko nk'urwaruka kugira ngo ruronke akazi si ngombwa ko ndibaza ko urwaruka rusize kuronka akazi bivuye muri leta. Iyo iterambere ribaye ryiza mu gihugu urwaruka rwaraciye ku ntebe y'ishuri cyangwa barabacishije mu maformasiyo kanaka y'ingene bashobora kuyibeshaho mu buzima, ndibaza ko ibyo bifasha cyane kugira urwaruka ruronke ubundi bwenge bw'ingene bashobora kuvuga bati ubu dushobora gukora iki tutarinze gusamazwa babona ko mu Burundi kezo kuna gusamazwa na politisi urumva
yego me
gusamazwa na
urakoze Ernest Mozeza icyumviro mwashikirije ni icyumviro Capitoline ni inkuru eka na Arnaud irakoze na Levi na Makiriro bashitse ko muravuga ko urwaruka rushobora kwingunganya eka mukavuga ko na leta ikwiye gushira imbere amashuri y'imyuga nashaka mbaze Capitoline ni inkuru niba hari ikindi kintu mbona nka leta yogira kugira ngo yu eka igwize canke yongereze nguvu mu gikorwa cyo kuraba ukuntu ubushomeri bwo gabanuka mu rwaruka rwakwijamo
yego murakoze cyane mu bisanzwe turiko turaraba ubushomeri kugwaruka biri mu bintu biteye ikibazo cyane hano muri Afurika birateye ingorane ku buryo urwaruka uyu munsi baheza kwiga bataronka akazi mu bisanzwe bifite iyo byaje bizana na kera abanyeshuri biga bazi ko baheza leta ibaha akazi mugabo ubu byarahindutse nta bugiriki hari muri leta kandi byose muri Afurika yonyine ni nko mu isi yose rero ikintu nyamukuru twosaba leta niyorohereze abajene cyangwa urwaruka ariko rubatanguza imigambi yabo mito mito umuntu atanguza umugambi wiwe amenya ati nta ntambamyi nza kugira ndiko ndarondera ibyemeza umugambi wanjye ko ushobora kubandanya ikindi kintu kandi gisaba leta ni uko yokura ibintu hariho ibijyanye na politiki y'akazi kenshi usanga iyo ahantu bagize nk'ikintu cyo kurondera abakozi barashyira ko ngo dushaka umuntu afite uburambe bungana n'iyi myaka iyi n'iyi bagapayisida bagahera kuri senka kuduga ugasanga rero mu icyo gihe rw'urwaruka nta na hamwe twisanga ugasanga umengo turakumiriwe muri ibyo bibanza byose ariko bararondera abakozi wasaba leta ko muri politiki y'akazi yozindura icyo kintu karaba kugikuramo natwe ikaduha uburenganzira bwo gukora ibibazo nk'abandi kukumva naho wajya gukora ikibazo kiguha akazi bamaze gushyiraho iyo limite yo kuvuga ngo dushaka umuntu afite uburambe kuva aha kugera ngaha usanga wewe utarimo twashaka gusaba leta ko icyo kintu yo gikura muri politiki y'akazi hama ikaduha n'uburenganzira iyo dutanguje imigambi yacu mito mito tukaronka byoroshe impusha zitwemerera kubandanya dukora
mushe na Elevi nta Makiriro ikibazo cyo kugwiza amashuri y'imyuga ni ikibazo mubona ko gishobora kugabanya ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka
ego murakoze ego ikibazo cy'amashuri y'imyuga kirashobora kugabanya cyane ubushomeri buri mu gihugu ariko na cyane cyane kugasaba ikintu gikomeye cyane kuko amashuri y'imyuga naho yohaba naho boyagwiza gute abantu bashoboye gusohoka muri ayo mashuri y'imyuga badashoboye kuba guca babatera inkunga ngo babashyigikire ku byo bagiye gukora mu buzima bwabo nabyo nyine gicacira ikibazo ariko twasaba leta yuko igihe abajene cyangwa abanyarwaruka bishyize hamwe yuko bashobora kubaha ingurane bakabaha ingurane zitunguka kuko murabona urwaruka rufite ingorane bidasanzwe kuko bagiye no mu mabanki gusaba ingurane urashobora kuronka izo ngurane kuko bataronka ababishinga kuko niba bararonka ayo makonti niba bararonka ibyo bashyira mu makonti mu mabanki rero amabanki kubera yuko atabazi urwaruka gikakiri ikibazo aho urwaruka rushobora gukura umutahe gusaba rero yuko leta yoshobora kwiga iyo politiki neza abanyarwaruka bamaze kujya hamwe bakagira ishyirahamwe bakavuga bati dufise umugambi wo kugura impene wo kugura igitungwa cyangwa barime borore kijyambere yuko leta yobaha amafaranga ayo mafaranga mugabo atunguka entere atari kuri entere nini ya cyane icyo gihe rero nibaza yuko baba bariko barakemura icyo kibazo cyerekeranye n'ubushomeri ikindi kintu nagomba kuvuga ni ikintu kijyanye na politiki y'akazi nk'uko Capitoline yagiye kubivuga ibintu by'uburambe mu kazi ibintu by'uburambe mu kazi biratuma urwaruka rudashobora kuronka akazi kuko hariho abantu baba bakuze mu myaka baba baramaze kujya ku buzi rero iyo basabye abakozi ugasanga birefera kuri ba bandi basanzwe barakoze rero nibaza yuko muri politiki yo gutanga akazi iki kintu cy'ama experience mu kazi cyo kugwaho hama hagatuma hakoreshwa ikibazo
haba bari abatama n'abakuze n'abakiri bato bagakorera hamwe kugira ngo hashobore kuronka kazi abantu babishoboye.
Egome hano irakoze ku kibazo cyo kutangura kwigwana ko eka gutangura gushinga nkishira hamwe canke entreprise nkuko babivuga kugira ngo no yahora asaba akazi ashobore kuronka ubuyo bwo gutanga akazi ikintu intererano canke mu leta yo wafata mugongo gute kugira ngo urwaruka rwijijukire ivyo bibazo byo gutanguza urudandaza canke entrepreneuriat nkuko babivuga.
Gamba tambere cyo ravuga nuko ugwaruka twebe nyine twebe tafona yuko bikenewe ko duhindura imyifato bikenewe ko duhindura ingenzi kuko leta naho yoza ifasha aya mashirahamwe nuko ugwaruka twebe nyine twebe tukomeya yuko leta naho iza gufasha ifasha abantu baba bafite umugambi abantu bafite amaproje bashobora gushikako leta rero muzo yofasha ubwa mbere nuko abandi bagera bayivuga yofasha uwo mugambi wo gusubiramo inyigisho ku mashuri ufura munyigisho aba mashuri matoma tunayisumbuye umunyeshuri akamenya yuko leta itazomuha akazi leta zoza ngo zimushigikire akeneye gukinga ashyira hamwe cyangwa akeneye ingurane mugabo amenye yuko ariko ariga azi yuko nawe yashobora kwigondera akazi. Icya kabiri mbona leta yokora leta mugira ijya gisata muri byo gushyikiranganje bw'urwaruka yokongereza amahera mu gisata gishyigikira imigambi y'urwaruka aya masosiyasiyo y'urwaruka agira ibyansosiyoneriya amahera akaba menshi ajyanye n'ibyo ku buryo mu ikomine yose muri zone haba hariho nk'abahanuzi bageze ku cyo gushyigikira urwaruka guhintumbera urwaruka dukeneye kujya hamwe kugira ngo ushobore kwiyungunganya sinacyo mbona leta yokora ni uko yoshyiraho yosirasaba abafasha igihugu ashobora kwita abaparteneri mpuzamahungu bakabereka yuko naho uburyo butari bunini nabo nyine leta ikeneye gushyigikira na cyane cyane mu migambi y'urwaruka kugira ngo urwaruka rushobore kwiteza imbere guteza imbere n'ubundi rwaruka.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi twatumiye urwaruka rwagize uruhara mu ruganda rwahuje urwaruka rurenga amajana ane ruvuye mu bihugu bitandukanye nka 15 ivyo bikaba vyabereye mu Burundi mu ndwi iheze. Turi kumwe rero na wundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Bruce mwiriwe neza. Murakomeye Bruce.
Turakomeye cyane.
Egera telefone muvuge cyane izina ry'ikirundi ninde?
Turakomeye cyane.
Yego irindi zina ninde Bruce?
Faniyo ngira Bruce Pascal ndi mu Rwanda.
Yego me murafite ikibazo murafite cyumviro.
Ikiganiro mu Kirundi ntabwo mbyumva neza mwashobora kubwira ko mu Kinyarwanda nkabyumva neza.
Tukakubwira iki?
Mu Kinyarwanda ikirundi ntabwo ushobora kucyumva neza.
Ikirundi n'Ikinyarwanda ni nkacyo kimwe ni nki hari icyo tumva ushaka kuvuga iki?
Musobanurire.
Tugusobanurire iki icyo turiko turavuga ku uyu munsi?
Yego.
Turiko tuvuga cyane cyane ikibazo ni inama yahuje urwaruka rutandukanye ruvuye mu bihugu 15 byo muri Afurika yabereye mu Burundi. Urwaruka rero rukaba rwariko rwihuza cyane cyane ibibazo biruhanze haba ubushomeri haba uruhara urwaruka rwogira mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Nduga ku ijambo rero.
Yego. Icyo navugaho iyo urebye ubona ibintu byose leta niyo ibishyiramo uruhare kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo, ni ngombwa rero kuba leta yatoza nk'urubyiruko uriho urubyiruko n'imbaraga z'igihugu kandi zubaka kuba leta yatoza urubyiruko kugira ngo iyo mirimo itangwa babe babonamo uruhare rukomeye cyane kubera ko buriya baba bafite imbaraga nyinshi.
Murakoze Bruce. Capitoline Niyonkuru urwaruka cyane cyane mu Burundi murabona ko mushigikiwe muri iki gihe mu bikorwa murimo, mbega ikibazo cyo cuko urwaruka rukoreshwa mu vyerekeye politique hari ingingo mwapfunditse two kwita mu Gifaransa strategie kugira ngo urwaruka ntirubandanye rukoreshwa na nyapolitique bo ku mpande zose. Duga kujamo.
Murakoze cyane. ugwaruka mu Burundi ubunye urashigikiwe kuko umuntu yari karakora imigambi yiwe nta muntu amuhagarika barakurikiza ko ari iwawe kandi niyo uri kubarondera ibigufasha urashobora kwitura ababijeje bakabigufashamo hama kukijyanye n'ingene ugwaruka rukoreshwa mu bya politiki nabyo nyine twarabyumviriye ko twasanze twebwe ugwaruka mu bisanze mu kindi bavuga kuba ntambi y'ubwenge ni ngo turi ba ntambi y'ubwenge uyu munsi nkurikira umuntu arazi umunsi ndi muri uyu mugambwe ejo ndarushe ndawuvuyemo ngiye ejo ndasubire ndarushe kandi ngiye mu wundi uwa mbere sinzi kubera iki narinda urimwo uwa kabiri sinzi gutuma ndawuvuyemo ugasanga ni kwa kutagira intumbero mu bintu byose uri kurakora ntidufite intumbero ntidukurikira abanyepolitike kuko twarabye porogaramu yabo ngo tubanze turabe iyi porogaramu y'uyu munyepolitike ifitiye kadoza akahe biza kumfasha iki ninamukurikira n'izihe intere cyangwa n'iyihe nyungu nza gukura muri iyi politike yiwe twebwe ugwaruka ugasanga dupfa gukurikira gusa tutazi icyo turondera strategi twabonye kugira ngo twikingire ibyo byose ni uko twokwiha intumbero umujene wese akamenya ati kubera iki ndi ngaha kubera iki nkurikiye naka muri porogaramu yiwe y'umugambi mfisemwo uruhare uruhe kuko hari igihe dupfa gukurikira tutarabye na porogaramu y'uwo muntu ngo turabe kazezi dufitiye tugapfa kugenda gusa tugasiva mu tonoma tugakurikira nk'intama tutarabye icyo uwo muntu aza kudufasha rero ikintu twabonye ni uko umujene wese ahari yiha intumbero avuga ati nimba ndi muri uyu mugambi ni uko mfite objectifi mfite umugambi uyu wo kuba ndahabayemo porogaramu yabo iranyemerera gushika kuri iki iranyemerera kurwanira uburenganzira bwanjye atari bya bindi byo kuba mu kintu gusa kuko kibayemo ukakiba mu gusa kuko wumva ushatse kukibamo hari ambiyanse ndabibayemo ntuzi kubera uko bibayemo ugaca usanga ibyo bifurena cyangwa bisubiza inyuma rya terambere wari wifuza gushika kuko uri mu bintu utazi ejo naho bazoguhamagarira kugenda konona cyangwa kugenda gusambura ibintu uca ugenda kuko wagiye mu byo utazi rero twabonye yuko umujene ugwaruka umuntu wese akiri muto cyangwa banashaka n'abakuze tuyihe intumbero tumenye turi muri ibi kuko dushaka gushika kuri ibi
egome mushyana levi nta makiriro murashaka kutubwira murashaka kuvuga ko mu rugo eka muri iyo nama mwagize mwavuye mufise ubumenyi buhambaye cyane rwose bwotuma nk'ejo umunyapolitike uwo ari we wese waba wo muri leta waba utavuga rumwe na leta ashatse kubakoresha muto mwitaba mwomwima amatwi revi
ejo twasanze yuko ugwaruka ari aya maleta yo muri afurika yose abantu benshi kugira ngo bashike ku butegetsi baba baciye mu migambwe iyo migambwe nayo kenshi usanga irimo abantu bakuze n'abantu bakiri bato nje dusanga ugwaruka niko bwinshi muri afurika usumba abasaza hama tuca tubona yuko abo basaza bari mu migambwe barakunda gukoresha ugwaruka kubera yuko arirwo rugifise inguvu zo kuduga imisozi no kuvuga cyane n'iki nje dusanga abo banyepolitike barakoresha cyane ubwo gwaruka kugira ngo bashobore gushika ku byiyumviro by'iwabo nje tuvuga rero tuti ko izo ngorane tuzibona uku nitugende mu migambwe y'iwacu iyo dusanzwe turimwo yose tuyigendemo hama twerekane intumbero umwe wese umunyagwaruka wese aho ari mu mugambwe yerekane intumbero kugira ngo wa munyapolitiki aza kumukoresha amukwega ngo ankanaka abyanke ace yongera amubwira ati oya nitwa dukwiye kumwanka bwo dukwiye kumwemera kugira ngo iterambere riboneke mu gihe ko dusanzwe tuzi neza yuko iyo hariho iteragirano ry'amajambo umwe atuka mugenzi we undi atuka mugenzi we icyo gihe nta terambere rishobora kubaho nicyo gituma twaciye dusanga yuko abanyagwaruka dukwiye kujya mu migambwe n'inguvu zacu zose tukayikorera mu bwabo tukamenya ikibanza dufite mu miryango ko atari uguterana amajambo ahubwo ari ukugira ngo iterambere rize mu gihugu cyacu rero abanyepolitike twebwe baradukoresha by'ukuri twayibonye ariko ubu harageze aho tuvuga tuti oya ega ugwaruka tugomba kubaka igihugu amareta yacu ari muri Afrika ibintu byo gusambura tubihebe no kuvuga rero yuko muri iyo nama n'icyigisho twakwigishijwe cyari kigisho kigira gatatu cavuga yuko umunyagwaruka n'indero no guhanahana amakuru muri ibyo byo guhanahana amakuru twarasanze yuko mu gihugu bitegeka guhanahana amakuru y'iterambere ibiri byo gutukana kuri WhatsApp ku ma Facebook tukabiheba ariko tukavugana ibintu byubaka abantu bari mu migambwe nibaca bati abantu badasangiye umugambwe nibashobora guca bacika ibikoko ahubwo babone ko bakundana no kuvuga nimba hariyo politike muri uyu mugambwe kanaka ishobora gukibya igihugu icyo gihe uwo muntu uwo mugene atari muri uwo mugambwe wundi ashigikire mugabo areke gutera ingwano
icyo kibazo cyo kibaza na hano mukanya ariko nashaka mbanze Jean-Bo Federico Federico muri weneza
niriwe neza Federico nkundikije
murakomeye
yego turakomeye
irindi zina ninde
nishimira Imana Federico
ibugisagara
cyabo jumura mu gihugu cy'u Burundi
yego me murafite kibazo murafite kimvira kuvyo turiko turavuga inama yahuje urwaruka rushika amajane ruvuye mu bihugu bitandukanye 15 iyo nama kaba yabereye Bujumbura mu ndwiheze duga ku Jean-Bo kibazo cy'imvira
ego jena gomba gutera kamwe abo bantu batuma kizonama ibyo gwaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi gwa magwa koreshejwe rimwe rimwe rwakoreshwa n'abanyipolitike mugabo hakuru hakuru uri kuraraba bakoresha gwaruka ruto ruto ruba rutashoboye kwiga hakuru no shura gutanga ibintu byaraye mu mwaka w'2015 usanga ari rya gwaruka ruba gwirwa kumarigara bajya baba bavuye ruguru bamwe bamwe barabakoze bo mu nzu hamagahe bakazi hanyuma bagacabajya mu mabarabara babuze nyine kuko ngine babaho bagasanga nta kivuze haruguru afise cyangwa bajya banaho mu mabarabara nyine babavutsaga kuya mu mabarabara ubwo rero twagaca tubunira akagwa abantu batumwe iyo nama kubera iki badashikira twebwe amashira hamwe y'abantu bato bato twatunguye abantu bato bato batashoboye kwiga urabona iyo ariko ratunga iyo ntuzenyi barondera abo bantu nyene bize ntibashobora gushikira gwagwaruka ruto ruto tutashoboye kwiga iyo turiko turagerageza kuvuga ibibazo byacu nka twebwe nk'uburongo ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu ntimuze muragerageza mudutumirumva kugira ibyo turashobora gusigurira abantu bato bato kuraba mu gihugu cyose n'abantu usanga ari abantu bato bato batashoboye kujya mu mashuri ntibashobora kutwumva cyangwa ntibashobora kumva ibibazo byacu naho bari kubayigisha abo nyene aribo babo nyene bigisha ntibashobora kuza ngo babyigishe twebwe kugira dushe we kugisigurira abagwaruka utoruto n'icyo usanga ibibazo biguma ari ibibazo ngaha aye n'ubu uyishya koze n'uwo mutumire gende ngo ishya mujya koze umuntu naba navugiye ku maradio keshi nta muntu numwe araza ku biro bavuge no gufasha gute canke twofashanya gute twokorana gute bahiruka ayo majambo nyine bavugira ngo ku maradio je n'ijyo keshi naba navuga kugira igihugu kizoshobore gutera imbere nuko mwahagurukira twebwe gwaruka rw'abantu bato bato tutashoboye kwiga kugire baduhe inyigisho zitwubaka mu mitwe dushobora gukora ibikorwa by'iterambere bareke kumajya kuri abo wowe bayigisha hano bigahirira ngaho ku maradiyo gusa murakoze Imana ibaheza
murakoze Federico Mushenahe hano irakoze icyo kibazo cha Federico mukivuga ku iki hari ikintu mubona cyo gukorwa muri iki gihe kugira ngo eka nabo muri kazoza turazi ko no mu Burundi hagati inama nkizo zugaruka zikoreshwa haba inama zokoreshwa mu Burundi cyanke inama mpuzo bakunga nkizo za nkiyo yabaye mu nduheze abo bantu boshikirwa gute bobo icyo kokwa nikiye kugira ngo nabo baje muri ibyo biganire
umva icyo kibazo ni kibazo kitoroshye gutorera inyishu ariko jewe uko ndabibona nuko Burundi bihugu byemereye yuko amashyirahamwe byoroheje amashyirahamwe menshi kwavuka kandi nashyigikira iyo rero hari amashyirahamwe menshi cyane kuyasohokanya yose ngo bayatumire umunsi umwe biragoye ariko nishonomuha nuko yobandanya atera kamo abasubira inama bakaja baragira cyangwa akadarabegera nabo nyene akababaza aterekana icyo akora icyo afite turashobora kumufasha ni nacyo kubyo yavuze bari kubavuga n'abasubira banagomba guterera kurekeye uhari kugaruka muri politiki ngo mwene cyo gwaruka cyo hari nuni cyane muri politike cyaje no muri kaise ku Burundi hari umuguru gwaruka duhere ku mugano wa Ngogo gasore ni warondere ntayo kwikukira ni kuvuga rero ko gwaruka bishoboye yarugwaruka urabi nabagiye baramubamufasha barabantu bugwaruka gwaruka rero urufaro n'ibindi muri politike ariko gituma bitahora bigenda neza nuko abanyapolitiki bamwe bamwe biruka ko atarababyeyi bashatse kugaruka rwo bakawuzana mu bintu byo gusambura byo konona basize ibibondo by'abacanga ubundi rwaruka rwabo rw'amasisi muhira bagashaka kwita kuri abo bameze nabi mu kwereka iburyo kuri abo bose batameze neza bantu nikora bagashaka bahenda kugira baje gusambura kibagira yuko kugira politiki kugira politiki kugira umuntu yubaka igihugu umuntu aterera igihugu bagashaka konona urwaruka.
Ego me murakoze reka tubaze n'icyo kibazo mu cyane Remy Revi nta makiriro agira icavuze ko byashikirijwe na Federico avuga ko kwiga ari ikintu gihambaye cyane rwose abantu kenshi na kenshi bakoreshwa ari abantu batagiye mu ishuri ari nacyo gituma saba ko reka mu nama zo kwirikira uyo murwi wotumirwa nawo nyene ukaronka izo nyigisho ico kibazo mu kivuga ko iki Revi
ko umushinga na Federic arongoye igishyira hamwe y'abakora mu nzu avuga ikibazo cy'inkora mutima ni ibintu byatumaze kubona kandi ni ibintu tumaze natwe tusanga twabayemo nukuri iki kibazo ni kibazo natwe dukwiye kuvira hasi kugira ngo tukivuge aba bantu batumye ko aya mahwaniyo nabo nyine barakwiye kubashikako birumvikana aha rero nitwo kwirengagiza ibyabaye mu 2015 wasanga aba ugwaruka gwishi gwavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Burundi bari Bujumbura ugasanga bafise ubudi bamwe bafise ubudi bwo mu gikoni abandi ntabwo bafise rero abo banye politiki wacu usanga babaciyemo kubera amafaranga babahaye menshi arutayo bahora baronka gacu usanga ari ubwo gwaruka irushoboye kwigera mu kwakira amafaranga cyangwa mu kuyahakana rero umushinga na Frederic nibaza yuko nawe nyine yodufasha akagira icyo aterereye gutana kw'ibirake ngo batumiye banaka cyangwa banaka oya ahubwo twese tujye ku kibi nawe arafise uruhara nakoranye aba bantu urugwaruka rusanzwe rukora mu gikoni cyangwa abandi bavugane areke ko urugwaruka rureke kwemerera aba banyepolitike baza babahendesha udufaranga duhera amafaranga ahera kuko ayo mafaranga naho yaca ari menshi bamenye yuko inyuma yaho amahoro ari ikintu gikomeye cyane ata amahoro ahari ntaho bazoyarira ibyo bintu babitahure babimenye ama nibaza yuko strategy zo gutumira yego n'igico kiringa cyemeye nabyo strategy zo gutumira byohinduka nabo nyine bagashikirwa ama nabo bakabyiza ama bakabishikana kuko natwe nitwo bishikana hose tubishikana nyine usanga ari nabo nyine bagashikiriye ariko nibaza yuko iyi modalite yo gutumira nawe nyine irakwiye gufatirwa kugira ngo nabo nyine bashikirize. Murakoze
ego me murakoze Capitoline ni inkuru hari ikintu ndega urongo ryo shyirahamwe Federico Nshimiyimana yogira nawe kugira ngo aze atumirwe mu nama canke izindi nganda zizotunganywa zitunganirijwe ugaruka hari ikintu yokora ikintu mu muhano wa nikihe ika n'ikindi mwosaba abantu batunganya inama nkizo.
Murakoze cyane. Ikintu noha ni ubwa mbere Fede yuko yavuze ngo ntaronka abantu ngo bamusanga ku biro nibaza yuko ukuri arakwiye kubona ahubwo ko badakwiye kumusanga ku biro nawe arakwiye gusohoka akaja hanze akagurisha ibyo ari karakoresha akabidandaza hanze kuko niyarindira ngo bamusange ku biro baze kumutumira bamusanze ku biro hari igihe ushobora gusanga bitazoshoboka kuko mu bisanze iyo umuntu ariko aratumira araba ibintu byakoze araraba ati uyu muntu amaze gukora ibi yashitse kuri ibi arashobora kugira icyo aterereye muri ibi bintu ndiko ndakora rero nashaka kumukosora ntiyitege ko bazomusanga ku biro ahubwo byiza nasohoka agenda adandaza ibyo ariko arakora kuko ushobora gusanga nk'ubu ariko avuga ko aserukira aba rwaruka ruba rutize kandi n'igikorwa cyiza cyane mugabo ugaca usanga nta bikorwa bigaragara yo kwerekana umusanze kuri tayaha umubaza ati ni ibihe bintu muriko murakora kugira ngo urugwaruka rutize nago buronke uburenganzira bwabo ugasanga nta bihari ntagume rero arindiriye ko bamusanga ku biro ahubwo nasohoka adandaza ibyo ariko arakora yerekane realisation sitera hanyuma abantu babone amenyekane kuko urumva ntibaziwe musanga aho ariko arakorera mugabo byari byiza ko nawe asohoka akaja kudandaza ibyo ariko arakora ikindi kintu nacyo nashaka kumusaba yavuze ati muri turaze kuri kahise ku Burundi byabaye muri 2015 abajene benshi bakoresheje ni urwaruka rutaba rufite akazi baba batize mugabo je siko ndabyibaza nibaza ko abakoresheje 2015 barabize n'abatize ariko ibyo ntitubigarukako nibaza yuko igikenewe kwasandwa sekira aba bantu bise bato bato batize bataciye ku ntebe y'ishuri nafashanye nafashe aba bantu aserukira mu kubereka inzira bashobora gucamo umuturama nuko aguma avuga ngo ntibabatumira ahubwo nabigisha arahe mu programa yiwe yipfuza kubajana yipfuza kubashikana kuki abigisha ikintu bashobora gukora n'ibyo wa mwanya w'amarigara badasubira ku rongo kuko nahavuga ko
kubatunganya
kubaserukira kubatunga nahavuga ko abaserukira mugiye wabaserukira atari karabereka umuti wo kuva kuri byarigara ntacyo byofasha kuri aba bantu nabo batunganya ibi biganiro nibaza by'ukuri bari bakwiye no kuja hanze nibagume ngaje Bujumbura gusa bakaduga ruguru bakaraba amashira hamwe asanzwe akora ibintu na cyane cyane by'inkora mutima kugwaruka uko turamaze kubona aha mu Burundi amashira hamwe ni menshi mugabo turaje realisation civile isanga umengo ntigaragara neza mugabo abantu basimira nabo bari bakwiye kuraba amashira hamwe y'inkora mutima akora ibintu by'inkora mutima by'ukuri bigaragara biboneka bishobora gutuma ugwaruka bumenya uburenganzira bwago bukamenya n'icyo buri ko buraharanira ama bakabashira bakabempika muri ibi bikorwa biba biri ko birategurwa
tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwanda nyakumviza yagiye ijwi rya Amerika turi kumwe na Nehemi muri Veneza muri hehe
muri DR Congo muri Kivu ya Majepfo Nenembwe
yego me murafite icyumviro murafite ikibazo turiko tuvuga cyane cyane ku rwaruka inama yabaye mu Burundi impuza makungu yahuje rwaruka ruvuye mu bihugu 15 bakaba ariko bariga cyane cyane uruhara rw'rwaruka mu gutsimbataza amahoro n'umutekano eka no mu kugwanya ibindi bibazo byose bihanze urwaruka birimo ubushomeri duga kwijambo
nje ikibazo nashaka kubaza abatumirwa ugwaruka ni rumwe mu bintu bikoreshwa mu guteka mu guteza umutekano muke muri iki gihe cyane cyane muri Afurika rero ngashaka kubaza abo ngabo nimba abatumiwe muri iyo nama bari bahurikiye mu migambwe igiye atandukanye ari uruziro kugwaruhurikiye mu migambwe igiye itandukanye cyangwa se amashaka agiye atandukanye nk'uko babivuga mu Kinyarwanda
yego
nashaka kubabaza kugira ngo wenda nimba bari abayobozi b'imigambo igiye itandukanye kugira ngo bazajane ubutumwa bagenda babubwira abandi urubyiruko bayoboye mu migambo igiye itandukanye iri aho mu Burundi cyangwa se n'ahandi henshi ngashaka kubaza nimba bari bayoboye bari bari mu migambo igiye itandukanye kugira ngo bazashikirize ubutumwa naho kuvuga ngo abandi wenda ari abandi batari mu migambo wenda ntibashobora gutanga ubutumwa ngo urubyiruko rwenda rubyumva vuba ikindi kibazo nashaka kuvuga ni hejuru ya kiriya kibazo wenda hari abantu kugira ngo umuntu agende afate urubyiruko aruhamagare arushore mu bintu bigiye bitandukanye wenda nuko abayaruhaye uburyo cyangwa se amafaranga urubyiruko rukabona yuko kugera ku mafaranga vuba ari byo byihuta aho kuvuga ngo wenda rugende rukore rwikorere n'amaboko yabo kugira ngo ruzagere ku migambi irashe cyangwa se imigambi myiza ariko ari ibintu bikoreye babona umuntu noneho ubaha amafaranga ku buryo bwihuse akaba ariyo mpamvu bishora muri biriya bintu bitabi biba bibangamiye umutekano w'igihugu inyisho cyari icyumvira cyane mwakoze
murakoze Nehemi ku kibazo cyawe cya mbere inyisho ndayifise ngaha kuko abo twatumiye bari mu gambwe itandukanye koko Capitoline ni inkuru ari mu mizera y'Abarundi Revi nta makiriro akaba ari mu gambwe uri ku tetsi eka na Arnaud irakoze akaba ari mu gambwe Iprona urumva bari mu gambwe itandukanye ubwo hariho n'indi migambwe yari yaserukiwe reka ariko mpijambo umufasoni n'abashinganye turi kumwe kugira ngo bishure kuri ico kibazo mwabaje niba barashikirije ubutumwa ubumenyi bakuye muri iryo koraniro reka dutangurire kuri Capitoline Niyonkuru
murakoze cyane
ikibazo cya kabiri abajije
ikibazo cya kabiri abajije kijyanye n'uko urwaruka rukoreshwa bishoboka ko baba bariko
barondera kuronka amafaranga yihuta
ego amafaranga yihuta baba bahaye kugira ngo bakore ibyo bintu baba bahamagariye mu bisanzwe byose bifatiye ku ntumbero umuntu atagira intumbero biroroshye kumuhindukira iyo umuntu atagira intumbero biroroshye kumuhindukiza ukamutwara mu byo wishakiye jewe uyu munsi nta muntu ashobora kumpa amafaranga naho izo bari miliyoni 10 ngo nje gukora ibintu bitari muri programa y'uwanjye kandi mbona ko hari ibibi biza kugirira ingaruka mbi igihugu cyanjye cyangwa bikagira ingaruka mbi jewe nyine ni ukuvuga mbafite iyo ndi kondaje mbafite programa y'ibyo ndi kondakora mbanza kuraba nkaraba ibi bintu antere aya mafaranga uko bijya n'umuntu aguha amafaranga urabanza ukaraba utaya mahera nayiki aza kumfasha iki ngiye gukora iki kuko amafaranga baguhaye kugira ngo uje konona ayo mahera naho yaronka nta mugambi yaranguye nico gituma ugwaruka gwari ukwiye kubanza kuraba nibyo bashobora kuba babaha amahera cyangwa bakaba batayaba mugabo nimba babaha basira kete sone kugira ngo baje gusambura cyangwa baje konona baje kugira nabi bagenzi babo n'ibindi nibaza yuko ni kutamenya bifatiye ku kutamenya uko nka kuna ko umuntu ashobora kugwa amafaranga muje kwica mwene wanyu cyangwa uje kugira nabi mugenzi wawe ayo mafaranga ntaca kumarira rero numva ugwaruka wo kwihintumbero nkuko nami ndabivuga ikindi nacyo ukareka guhagarara ku maronko menshi aje mu nzira mbi kuko urumva ayo mahera araza urayakoreye muri ubwo buyobe ubikura kora ntacyo yakoresha ntaca kumarira nta mugambi ushobora kuranguza amafaranga yaje mu nzira nk'iyo bisaba rero yuko ugwaruka rumenya ruti amafaranga aje mu nzira iyi ntayo nshaka ni kese yo gufata ingingo muri wewe ukavuga ati amahera aje muri ubu buryo ntayo nkeneye ubu unye nkeneye kubaka amahoro aho mbaye ntafatiye ku byoza atatu na kimwe kiza kiyahungabanya ibyo bindi byose ukabiheza ukabona yuko atakamaro kuko amahera baguhaye kugira ibyo ukoreye mu buryo bwo konona cyangwa bwo kwica ayo mahera nta mugisha abafite ugwaruka ahubwo rwodijuka ukabona yuko naho yoba aguhaye ibingana gute ntacyo bimaze mu gihe utari gukora ibintu byiza ugwaruka rumenyere kurya amafaranga aje mu nzira nziza
egome arno irakoze namwe ku cyumviro n'ibibazo byabajijwe na Nehemi ikibazo cy'ambere nacishuye ariko yashaka kumenya niba muheza mukaje mu muryango yanyu mugatanga impanuro inyigisho mwaronse ikana kuri icyo kibazo kandi cyo gushaka kuronera amafaranga mu buryo bwihuta cyane cyane kuba kiri bato duga ku ijambo mukanye gato ano
tuba twaronse tudusabikanya n'abandi kuko uravye mu bwange n'ubutunganije ico twa ari inyigisho nziza zadushikiriza hasi bose bakazironka ko iki nacyo yavuze ikibazo cyo kuronka amafaranga byihuta n'ugwaruka dufite intumbero nk'iyo n'ugwaruka ruba bihenda cyane amahera ni bimwe bifasha umuntu kugira amerwe neza ariko umuntu amerwe neza iyo akoze iyo udakora iyo udafite intumbero nk'uko leta yavuga mugenzi wa Katerine iyo udafite vision ntushobora kubandana neza mu buzima ntushobora gutera imbere iyo urwaruka rutera imbere tugeze kuba rufite imigambi tukaza dufite ihangiro ryishinze gushyika ko ati ibihangiro byo kugira bikore ibyo bikorwa ibihangiro byo bishobora gutunga umuryango banza gukora byose bihagaze ku gukora abantu bashyira amahera imbere rero ni ba bantu usanga bafite mu mutwe esi ntoyo mu mutwe udongo bamwe baba bavuga ati jyewe udoda nk'iki wese turatujyane barasanga aramubyaye no mu bintu bibi ni umuntu ataba afite icyo nakwita personalite kuko usanga agiye mu bintu bitamuteza icyubahiro bidahishikwa n'imana
Revi namwe mu ndabona kanya kariko karihuta mu kanya gatoye cyane rwose ku vyimviro byashikirijwe na Nehemi ugutumwa muraheza mukaja mu gambo yanyu mukabusangira n'abandi bakiri bato eka no kuri ico kibazo nyene cy'ukurondera amafaranga mu buryo bwihutirwa cyane cyane mu bakiri bato tuga ku ijambo
Ego Nehemi yavuze neza cyerekeranye n'igihe twari muri umubonano muri conference ati byo twize twarabishikize mu banyamuryango mu rwa kwari mu miryango yacu igice kibazo nicyo twarabivuze kandi nicyo gituma mubona turiko turanabisabikanya n'abandi badashoboye kubitahura neza rero iyo tuvuye hejuru tukabyiga natwe turabishyikiza hasi maze bakabyumva bakabitahura aho badatahuye bakatubaza ama tukabaha inyishu ku cyerekeranye n'imigambwe usanga iri kirakoresha amahera kugira ngo ihugwaruka bishobore gukora ibidakogwa nibwira yuko nk'umugambwe wo uri kurakora ibyo uba wihenze rwose kuko mu mugambwe indani habariyo ama program muri ama program ayo mahera bawe ko barabonona baha ugwaruka kugira ngo gwonone abandi bantu utera abandi cyankero y'amacakubiri abakwiye gukora imigambi iterambere muri ubwo gwaruka nyine usambwe ruri mu migambi nakarero katwebwe mu mugambwe sende deputy wacu aba ugwaruka rurafise kadi rusanga ruko bakora ugasanga bashoboye kuronka icyo rukora nk'akarorero hariho ariko kumva ku maradiyo abakinira rugamba bariko barafise programme yo kumenyera ariko barubakira inzu mu gihugu hagati umuntu umwe kuri komine usanga atafise harara murumva yuko ayo mafaranga y'umugambwe aba ari karakora bisigura yuko rero mu migambwe n'ibindi bitegerezwa kumenya yuko aya mafaranga aba ari mu migambwe niyo ukora mu kwica abantu
ariko
iterambere mu gihugu cyacu cyangwa mu bindi bihugu hose kugira ngo iterambere rigane rero nibaza yuko ayo mahera y'uburozi ayo mahera ya kado empoisonne aho ugwaruka dukwiye kuyanka tuyabwira inyuma tutemere kumera nabi mugabo tubeho neza dukoresheje amaboko yacu.
Ndabona twari dufite umunywanyi w'i radio ijwi ya Amerika Thomas ariko telefone yiwe mbona imeze nk'icika ariko ndabona n'akanya kari kagiye. Reka tugaruke kuri mwebwe Capitoline, niyo nkuru reka ubutumwa mwotanga n'ubuhe cyane cyane ku kugaruka. Capitoline muratwumva? Capitoline ndabona ko na telefone yiwe nawe igiye. Reka tuhe ijambo Levi nta makiriro giri chavuze tangu ubutumwa cyane cyane kugaruka aho ruri hose mu Burundi rwaba gugaruka gwize n'utize cyo kimwe intererano gugaruka gogo gugira nihe ubutumwa mwoha urugaruka n'ubuhe muri rusange.
Ego ubutumwa twoha ugwaruka rwaba ugwize canke urutize nuko umunyagwaruka wese ahari haba mbere mu Burundi no mu bindi bihugu bubumbatira amahoro kuko atamahoro na terambere ishobora kuba kandi natwe twetujobaho ibihe birebire no kuvuga yuko ibyo bihe birebire tubibayeho dufise intambara ntidushobora kubaho ntidushobora kunezerwa. Nicyo gituma rero navuga nti umunyagwaruka yaba uwibye n'utize nabumbatira amahoro agwanye icyo cyose gishobora gutera kuzana intambara mu gihugu ciwe no kuvuga mvuga mu gihugu cy'u Burundi no muri Afrika. Umunyagwaruka wese abumbatira amahoro kugira ngo ishobore gushikira iterambere no kugwanya ubushomeri. Hama ikintu uvuga ni uko umunyagwaruka yo koja hamwe tukagira amashyirahamwe, ayo mashyirahamwe tugatezanya imbere haba mu byo guhindura ibyiyumviro n'ibindi. Murakoze.
Murakoze. Reka hano irakoze namwe mutanga ubutumwa mwaha urwaruka mwihweje ubuhinga reka n'ubumenyi mwakuye muri iyo nama mukanya gato umunota umwe.
Ubutumwa ni ugaruka n'uko ugaruka twamenya yuko twebwe iki gihugu tubizeye ko byinshi kandi kitubizeye ko na twebwe byinshi twe tuba ugaruka tuheza kuba imboneza tukaba abizihigwa tukamenya yuko tuheza guhumbatira amahoro tuheza kubaka igihugu tukamenya yuko tuheza kwimamatwa ubuntu wese tuheza tujyana mu ntumbero itabereye tukamenya kandi yuko aho turi hose dutegerezwa kwama dufite imigambi y'iterambere kandi twamajikira ubumwe n'amahoro.
Egome Capitoline ni inkuru namwe mu kanya gatoya cyane rwose ubutumwa mwoha urwaruka duga kwijambo.
Okay, ubutumwa no hugwaruka ubunye ni uko ugwaruka goza tukavira hasi ne tukaharanira uburenganzira bwacu tugira n'amahirwe mu igirwa nshingiro rishasha agace ka defijana na mirongo indwi baraduha uburenganzira ubwa mbere kugira ngo umuntu yiteze mu nama nshinga amateka bahera ku myaka 35 ariko ubunye bazohera ku myaka 25 bumva ni uruhara rwacu twebwe ugwaruka aho gukurikira ibitari byo dukurikira abantu batatwereka neza imbere ishika duhaguruke turenga duharanire ubwo burenganzira bwacu kugira ngo turonke n'ingene dushobora kuba muri bya ingingo zifata bya nzego zifata ingingo kugira ngo ejo canke hirya ejo bize kuguma twidoga ngo hari hawe tutari dushobore.
Capitoline niyo nkuru ndagushimiye cyane rwose ku byiyumviro byiza ikantu kuba mwasangiye ubumenyi mwakuye muri iyo nama. Ndagushimiye nawe Levi Ntamakiriro ku byiyumviro byiza ikantu kuba mwatanze amakuru ibyerekeye inama mwagiyemo namwe Arnaud irakoze. Ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi ya Amerika aho bari hose tukaba rero tubatiye akamo muri mubandanye mukwikirana ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.